Ini radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti banywanye mwaramutse amahoro mu Burundi turi ku mirongo migufi ku metero 25, 31, 41 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Fidel Niyo Ngabo ndabaramukije mwese turahera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu nyuma yaho n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma yacu n'ikiganiro cy'umuziki. Ndabashimiye ko mwahisemwo ijwi rya Amerika ikaze kuri radio yanyu. Uherereye ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu ejo umunsi wa gatanu itariki 30 Kigarama. Icyo kiganiro cyabereye mu ntara ya Kirundo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yishyuye ku bibazo biraba ubuzima bw'igihugu. Inkuru radio ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi zisomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Mwenye kwa lima wabigiri ngaha si sentare. Hali haba anza nguvu, hali haba anza nyimanza. Hali munu mwenye kwa mwenye nachuru wanza rumu. Aha umhubi ishije. Umenye kwa uchi mwenye kwa warundi. Pero mwaze iliwazo mwote kanya. Ata kubuga ngoto ikotu la gezanya. Kanda ata nishabu.
Uko niko generali Evariste Ndayishimiye yatangu ikiganiro cy'abanditsi abamenyesha makuru n'abanyagihugu. Mu bijanye n'intwari ibereye Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko indongozi zisezagura canke zinyuruza ubutunzi bw'igihugu bariko barahanwa bakakwa n'amafaranga baba banyuruje. Leta iriko irakomeza intwaro ku rwego rw'intara. Umukuru w'igihugu yagabishije babura matari batitaye ibibazo batugwa n'abanyagihugu.
None nk'abantu biba ubutare bakabushora mu kindi gihugu igihugu kitabizi, none nk'abo bavuga yuko ari gukunda igihugu, abantu bashobora gufata umwimbu akawumarira mu bindi bihugu azi yuko niwe ejo azobashonje.
Ibyo rero nibyo bituma ibifungurwa bizimba. Hari kandi abanyegeza amafaranga mva makungu bigatuma igihugu kigira ikibazo cy'ubutunzi. Amahera mva makungu nayo kubungabunga sayo gutemberana mu mifuko. Abayasabye ntibayakoreshe icyo bayasabiye bwo kwitegura kuyasubiza n'abanyegeje amafaranga mu mazu yabo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko bazokora kugira ngo ayo mafaranga anyegeye agaruke mu mabanki afashe mu by'iterambere. Ku kibazo cy'ubutungane umukuru w'igihugu yasanze bwavuye kure. Ubutungane bwabaye igikoresho cy'ubutegetsi kuva kera bituma abanyagihugu badatunganirizwa neza. Kubihindura bisaba umwanya utari muto. Ingorane ntiziri ku bacamanza gusa kuko hari n'abanyagihugu baruhisha ubucamanza ntibemere gushiraho intaya ishize. Umukuru w'igihugu yasanze kubitura za sentare 90% bataba bari mu kuri, ariko abacamanza 45 barirukanywe kuko bariye ibiturire. Abaciza ngo gonde nabo ibyabo biracariko birigwa. Ku kigabane cy'imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu, umukuru w'igihugu yavuze ko
nibabandi babi byabona bya shetani nta kundi mugabo ntagira ubusimbo mutima yajya bishyiramwe rya Buraya ibe ishyiramwe mpuza makungoni bimeze neza. Imigenderanire hagati y'ibihugu imeze neza.
U Burundi ariko burafite ikibazo gikomeye cy'ugwirirana ry'abantu ribyara matati mu miryango n'ay'amatongo, kandi nyuma y'iharura ry'abarundi ryimirije je hazofatwa ingingo zotuma iryo gwirirana rigabanya umurindi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishuye kandi ku kibazo cy'ibifungurwa bizimbye, akaba yasabye ko leta yofata ingingo yo kubyinjiza bitarisha amakori. Evariste Ndayishimiye yasiguye ko inyishu ya mbere yo kugwanya iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa ari kugwiza umwimbu, nayo kubisumira mu mahanga si inyishu kuko naho nyene birazimbye. Ku kibazo cy'amatohoza ariko arakogwa na sentare mpuzamakungu ku Burundi kandi arayivuyemo abikekwa kwicaha bagashobora kurengutswa, umukuru w'igihugu cy'u Burundi agira ati bazodusomera mu mategeko aho byanditse ariko ntibiraba u Burundi. Ubu rero nta kamaro ko kuguma muri iyo sentare kandi u Burundi bushobora guca imanza nk'izo zo muri sentare mpuzamakungu. Niyo hogira umurundi afatirwa mu kindi gihugu zizoba ari ingorane hagati y'u Burundi n'ico gihugu atari ingorane hagati ya sentare mpuzamakungu n'u Burundi. Ku kibazo cy'uko sentare y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko Ngo yaciye urubanza yemeza ko ikiringo kigira gatatu twaratwara Uburundi Petero Nkurunziza kitari giciye mu mategeko. Uburongoye Uburundi yishuye ko tashira hamwe rifise uburenganzira bwo kwiga ingingo ziri mu ibwirizwa shingiro ry'ikindi gihugu. Abasirikare b'Abarundi bari gufasha kugarukana umutekano muri Kongo iharanira intwaro rusangi nabo ntibagiye barondera agahembo. Ni ugufasha umubanyi yatewe kandi bariko babikora neza. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu nawe yasabye ikigongwe kwibura ry'impapuro z'inzira zitaraboneka. Yasiguye ko bari basabye udutabo tw'inzira twari gukoreshwa amezi 28. Habonetse ariko Abarundi badusaba ari benshi duca duhera mu mezi ane gusa, ariko barasabye utugera ku 30,000 tuzoba twashyitse mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa Nzero kuza. Mu kurangiza ikiganiro, Perezida Evariste Ndayishimiye yifurije Abarundi umutima wo gukunda igihugu n'ibikorwa kandi bakagira ubuntu. Yifuza ko umwaka w'2023 uri umwaka w'icyibutso cy'intango nshasha mu iterambere. Yahanuye Abarundi kandi kugira umunsi mukuru w'umwaka mushasha badasesaguye. Icyo kibazo cy'ubukene no kudasesagura twakibajije Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme gishinzwe guhindura ingendo. We wasaba ubwa mbere ko abarongoye Uburundi bemera ko Uburundi bukenye kugira ngo bwige ukugene bwo rwanya ubwo bukene bishingiye ku mabanga atangwa muri leta.
Naho uramuza shimbe abahinga baanticipere bajomoye mabanga atandukanye kuva mu makomine hejuru n'ibiki nta terambere zotushikiriye n'ubushakashatsi utabushyira imbere la recherche.
Nayo Gabriel Rufyira arongoye ishyirahamwe gishinze kurwanya igiturire abona ko gushika ubu amahere y'agaciro ari make mu kigega cya leta, bituma nko mu gisata cy'ibitoro ababirangura baronka ibice ku ijana 60% by'amafaranga mvamakungu baba bakeneye ngo barangure ibitoro byokwira mu Burundi. Kugira ngo ayo mahere aboneke, Gabriel ahanura leta
nuko leta yokora ibishoboka byose ikaduza umwimbu w'ibinishora hanze, aho no kuvuga ikawa, icyayi, ubutare, ikimbo butare.
Kugira urwanya ubukene bw'amafaranga mvamakungu, Faustin Ndikumana ahanura ko hokwigwa uburyo burashe bwo kurondera amafaranga mvamakungu ava hanze kongereza ayasanzwe mu gihugu. Gukoresha amahera ya leta ngo byokogwa mu muco. Kurwanya igiturire ni ukwiga uburyo bwiza bwo kukigwanya. Kwaka amahera bayanyuruje byo ntaco bishika ko mu iterambere iciza n'uguhana. Kuvanga amabanga ya politike n'ay'igihugu nabyo bituma haba gukingiranira ikibaba mbere no mu butungane ukabisangayo. Faustin Ndikumana abona kandi ko igihe cyose amabanga y'umugambwe azoba gisukiranye n'ay'igihugu nta kizoshoboka kuko hacajamwo gukingiranira ikibaba.
Ku munsi wa kane abakunda umupira w'amaguru bazi canke bumvise izina Pele baraguye mu gahundwe mu kumva inkuru y'urupfu rwiwe. Pele yamenyekanye cyane mu mupira w'amaguru ku rwego mpuzamakungu cyane cyane mu gihugu cya Brazil akomokamwo. Timishimwe raduha ibindi kuri iyi nkuru.
Ibinyamakuru byo mu gihugu cya Brazil hafi ya byose birandika inkuru igira iti azahora ari umwami ndetse nahagiye azakomeza ayobore. Yamenyekanye cyane ku izina rya Pele, ariko amazina ye bwite ni Edison Alantas de Nascimento. Uyu Pele wari umaze kugera mu zabukuru kuko apfuye afite imyaka 82, yabaye icyamamare ku isi yose kugeraho kumva izina Pele bitari bigoye namba kubihuza n'umupira w'amaguru. Pele yavutse ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 10 umwaka w'1940. Yavukiye ahitwa Tres Caracoles muri leta ya Minas Gerais, azize indwara ya kanseri y'amara. Isi y'umupira w'amaguru yashenguwe bikomeye n'urupfu rw'uyu mukambwe, kugeza aho ku cyicaro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryururukije amabendera rikageza hagati. Uretse kuba ababendera kuri FIFA yururukijwe mu rwego rwo guha icyubahiro akwiriye nk'umukinnyi wubatse izina mu gihe cyose yabayeho, Pele aribukwa mbere y'imikino muri shampiyona y'Abongereza uhuza ikipe ya West Ham na Brentford uyu munsi wa gatanu, ndetse n'undi mukino uhuza Liverpool na Leicester City. Abakinnyi n'abasifuzi bose hamwe baraba bambaye agatambaro kirabura, kandi haratangwa umunota umwe wo kumwibuka ari nako ifoto ye iza kubigaragara mu mateleviziyo ari muri stade. Igihugu akomokamo cya Brazil cyatangaje ikintu mu gihugu cyose cy'iminsi itatu. Amagorofa menshi yo muri Brazil ubu yashyize ifoto nini cyane ya Pele ku nkuta zayo mu rwego rwo kwerekana ko ari umuntu ugiye yari mu mitima ya benshi. uretse ubutumwa bw'akababaro bukomeza gucicika na buturutse mu bakunzi ba Pele harimo n'abakinnyi uyu munsi nabo bakomeye ku isi barimo Neymar, Mbappe na Messi ejo kuwa kane President Joe Biden wa Amerika nawe yunamiye uyu mukinnyi wabaye icyamamare Pele ukomeje kwitwa umwami wa ruhago azashyingurwa umwaka utaha ntugire ngo nikirane ejo bundi kuwa kabiri Pele apfuye kugeza ubu ariwe mukinnyi wenyine rukumbi warumaze gutwara ibikombe by'isi bitatu icyo mu mwaka w'1958 1962 1970 mu mwaka w'1999 niwe watorewe kuba umukinnyi w'ikinyejana na komite mpuzamahanga y'imikino Olympic kuva mu mwaka w'1956 kugeza mu mwaka w'1974 yaramaze gukinira ikipe ya Brazil imikino igera ku 363 atsinda ibitego 281 yakiniye Brazil itwara igikombe cy'isi afite gusa imyaka 17 y'amavuko natwe tumwifurije iruhuko ridashira
muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mwaka iwanyu mu ntara mu karere k'ibiyaga bigari havuzwe cyane inkuru y'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ingabo z'icyo gihugu FARDC zirwana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 Kongo yakomeje gushinja u Rwanda ko rushyigikiye izo nyeshyamba u Rwanda rukabihakana Perezida w'u Rwanda Paul Kagame arahiza abaminisitiri bashya mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 yagize icyo avuga kuri icyo kibazo ni inkuru yateguwe na Asumta Kaboyi.
Muri uyu muhango kandi umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu avuga ko ibirego Kongo ishyira ku Rwanda bidafite ishingiro.
But it has become so convenient for long.
Ariko hashize igihe kinini byorohera abantu gushinja u Rwanda mu buryo buremereye kuba nyirabayazana w'ibibazo. Iteka bishinja u Rwanda. Ntabwo ari FDLR, ntabwo ari Leta ya Kongo yagombye kubikemura ibibazo byayo ikita ku baturage bayo. Ntabwo ari ONU, ntabwo ari ibihugu bikomeye cyane cyane Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi. Oya, ni u Rwanda. Iteka ni u Rwanda. Kandi bikaba M23 kubera u Rwanda. Birongera bikagaruka ku Rwanda.
Because of Rwanda. So it still comes back to Rwanda.
Perezida Kagame yavuze ko mu bashinja u Rwanda kwiba umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'ibihugu bisanzwe birushyigikira bizi neza ko iterambere rugezeho byavuye ku gukora neza kandi cyane kw'abanyarwanda ukuri igihugu yumvikanishije ko u Rwanda atari insina ngufi icibwaho urukoma
kunda migomba mifupi na migomba mirefu the banana leaves they cut
hari insina ndende n'insina ngufi Insina ngufi rero niyo baca makoma. Aba bantu bibwira ko turi insina ngufi kubera uko igihugu cyacu kingana. Bati iki ni igihugu gito, amabuye y'agaciro bafite, bari abo bafite menshi cyane. Kwa ntayo dufite. Bityo rero bagahitamo guca makoma ku nsina ngufi. Ariko baribeshya. Twebwe mu bugufi bwacu ntidufite uburyo ariko dufite inzira.
Anajidanganya kweli. Sisi kwa ufupi wetu hatuna means lakini tuna ways.
Mukuru w'igihugu yanagarutse ku ngabo u Rwanda rwohereje mu bihugu bya Afrika arimo Central Africa ingabo zagiye mu mwaka w'2020 ubwo iki gihugu cyegerezaga amatora kugeza ubu u Rwanda rufite abasirikare muri Central Africa barimo boherejwe mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye n'abagiye mu bwumvikane bw'ibihugu byombi Perezida Kagame kandi yanavuze ko u Rwanda rufite ubushobozi budahambaye ariko rubukoresha byinshi yanagarutse ku butumwa bwo muri Mozambique bwoherejwemo abapolisi n'abasirikare b'u Rwanda avuga ko nta nkunga y'ahandi bakoresha abaminisitiri bashya barahijwe basanzwe bamenyereye mu mirimo y'ubuzima Dr. Sabin Sanzimana na Dr. Yva Butera bahawe kuyobora Minisiteri y'ubuzima basimbuye Dr. Daniel Ngamije na Dr. Mpunga Tarisisi wahawe kuyobora ibitaro bya CHUK Dr. Sabin Sanzimana yayoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC umwanya yavuyeho ubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavugaga ko hari ibyo akurikiranyweho nyuma nyuma akaza kuhabwa kandi kazi ko kuyobora ibitaro bya kaminuza ya Butare. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'icyo gihugu Felix Tshisekedi yahamagariye abaturage kutanga abanyarwanda, ababwira ko nta ruhare bafite mu bufasha, avuga ko u Rwanda ruha umutwe wa M23. Inkuru yateguwe na Jimmy Shukrani Bakomera.
Mu ijambo yagejeje ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi yashimangiye ko umubano hagati y'ibihugu byombi utameze neza na gato. Muri no misi w'intambara ikomeje hagati ingabo za Kongo FARDC na M23 umutwe urwanya leta. Perezida Tshisekedi yahamagariye abanyagihugu kutagira urwango n'abanyarwanda kuko nta ruhare bafite mu bufasha u Rwanda ruhaye mu 23 mu bikorwa by'intambara muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo.
Ntitugomba kwanga abaturanyi, ahubwo ku byerekeye abanyarwanda nta mpamvu nimwe yadutera kubafata nk'abanzi. Mbibutse yuko mwebwe nk'urubyiruko mugomba gukora cyane, mugakura amaboko mu mufuka, mugakora kuko benshi badusuzugura bitewe no kutabyaza umusaruro umutungo wacu. Ubuyobozi bw'u Rwanda nibwo kibazo, naho abanyarwanda ni bene data.
Iri jambo ry'umukuru w'igihugu ntirivugwaho rumwe n'abakongomani bo mu burasirazuba ndetse na bamwe mu banyapolitike mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Fabrice Bugaya ukuriye urubyiruko rwo mu ishyaka ASEN Action pour un Congo Nouveau ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru avuga ko Perezida Felix Tshisekedi yavuze ibyuzuye imitima y'abakongomani. Byari ngombwa ko Tshisekedi asubiza ibyo Kagame amaze iminsi avuga. Njyewe mbona ko yatanze isomo rikomeye cyane kuko yatubwiye ko tugomba kubana neza n'abaturanyi bacu b'u Rwanda. Twebwe nta kibazo dufitanye n'u Rwanda kuko murazi yuko abanyarwanda benshi baza muri Goma bagahaha ndetse n'abakongomani bakava muri Goma bagahaha, kandi muri ibyo byose nta wigeze abahagarika. Uyu yongeraho ko byari ngombwa kuri Tshisekedi kwihanangiriza mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda, ariko umubano hagati y'abakongomani n'abanyarwanda udashobora guhungabana kubwo impamvu za politike kuko ari ibihugu bihahirana umunsi ku munsi. Twese tubanye neza nta kibazo, ariko ikiduteye ibibazo byose ni impamvu za politike y'u Rwanda na Congo, aho usanga umubano ugenda umera nabi uko bwije n'uko buteye. Ariko perezida wacu Felix Tshisekedi yibukije mugenzi we Rwanda kuba tugomba kuva mu bya kera, ko tutagomba kubigenderaho, cyane cyane uyu muntu ari umuyobozi kandi akaba afite inshingano nk'izi. Ku rundi ruhande, Eric Bagirubwira, umuyobozi w'umuryango uharanira impinduka muri Congo ushamikiye kuri Societe Civile yo muri Kivu ya Ruguru uzwi nka Association Moise Katumbi en Action, avuga kuba amagambo atagikenewe ku bakongomani ahubwo ibikorwa nibyo by'ingenzi.
Ibikorwa biragamba cyane gusumba amagambo. Ubwo rero icyo naniteze kuri perezida wacu ni ugufata imyanzuro igaragara uti akavuga swate guhe guhera ubu trose tro vrema bisaba ngo hafatwe ingamba ziratuma umutekano uboneka haba antuka bagashakisha iyo bwaba bakubwira ngo umutekano ugaruke. Ubwo rero kuvuga ngo n'iki gihe turimo kuvuga wenda Kagame niwe kibazo, uti wenda runaka niwe kibazo, magambo gadakurikira n'ibikorwa kandi bigaragara.
Abaturage bo mu mujyi wa Goma bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko badashobora na rimwe gusubika ubuhahirane n'u Rwanda. Umwe muri butashatse ku izina rye rivugwa yagize ati:
"Nge ndabona Perezida Tshisekedi yavuze ukuri kubera ko yagiriye abaturage b'abanyarwanda imbabazi kubera amaronko bayavana muri Congo. Iyo bambutse niho bazaga gushaka benshi, niho bazaga gushakira amaronko. None yavuze ko ari akantu kugira ngo abafashe. Yatakavuga wenda umuturage ari kujya arava mu Rwanda yagera i Goma, yagera hari hose babona yuko ari umunyarwanda agasitara. Ariko ko ari akantu karafashe. Yeretse abaturage ba Congo iki kibazo ari Kagame atari abaturage b'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo Kagame aramutse havuye abanyarwanda byaba nka kera nta kibazo cyabagaho. None ubu ngubu ufite ikibazo ni Kagame na guverinoma yiwe."
Mapenzi David, umusesenguzi mu bya politiki ya Congo, wabona yuko intambara hagati y'ibihugu byombi ishobora kuba umuti w'ibibazo ibihugu bifitanye.
Nibatabihagurukira buri munsi azajya haravuka igroupe arme iturutse mu Rwanda. Sasa solution yanje nabona Kongo yakoresha ni kuba hazarani bakagwana n'u Rwanda, bikitwa ni intambara ya Kongo n'u Rwanda. Uzatsinda atsinde, uzatsindwa atsindwe,
Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Muyandi makuru yumvikanye cyane muri uyu mwaka 2022 nibiri urangiye mu Rwanda havuzwe cyane inkuru ya Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco Bamporiki ubushinjacyaha bumurega gusaba no kwakira ruswa uyu mwaka urangiye yarajuriye ajurira ibihano yahanishijwe mu mpera z'uyu mwaka urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwahanishije ministeri Bamporiki gufunga imyaka ine no gutanga ihazabu ya miliyoni 60 z'amafaranga. Bamporiki yakomeje gutakambira ubutabera ubushinjacyaha ariko ntibukozwa uko gutakamba kwe kuko nabwo bwajuriye busaba ko ibihano yahawe byahinduka kuko busobanura ko ari bito. Eric bagira ubusa mu bihe bitandukanye yakurikiranye iby'iyi nkuru.
Edouard Bamporiki agaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru yunganiwe n'abanyamategeko babiri Jean-Baptiste Habyarimana na Evode Kayitana. Umwitegereje ku maso Bamporiki aracecetse kandi arasa n'uri mu ntekerezo zidashira. Bamporiki wongeye kurangwa n'amagambo abumbatiye gutakambira umucamanza amusaba guca inkoni zamba akamugabanyiriza cyangwa akamusurikira ibihano yumvikanye avuga ko kuva yatabwa muri yombi na n'ubu yagize igihunga kidashira. Yakunze kugaragara yitangiriye itama atumbiriye ubushinjacyaha ubwo yabaga yumva ibisobanuro by'ubushinjacyaha ku byaharegwa. Mu gihe uruhande rwa Bamporiki rwari ruzi ko rwajuriye rwonyine, byaje kugaragara ko n'ubushinjacyaha bwajuririye ibihano urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhanishije. Mu mpera z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka urukiko rwamuhamije icyaha cyo kwiheza ikintu cy'undi mu nzira z'uburiganya no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rutahuje ibikorwa bigize icyaha n'amategeko ku cyaha cyo gusaba no kwakira ruswa. Bwabwiye urukiko rukuru ko hari ibikorwa umucamanza wa mbere atasuzumye kuri iki cyaha. Ubushinjacyaha kandi bukavuga ko urukiko rwamuhanishije igihano gito bumurega ko yatangaga amabwiriza kuri vice meya wungirije w'umujyi wa Kigali Bwana Merari Mpabwa n'amaguru kugira ngo uruganda rwa Norbert Gatera rukora amayoga rufungurwe. Uyu ngo yari yamwemereye kuzamuha miliyoni 10 z'amafaranga. Ubushinjacyaha bukavuga ko urukiko rwa mbere rutasobanuye niba Bamporiki yaragize ubushake mu kwakira indonke. Buvuga kandi ko utahaye agaciro ukwiyemerera kwa Bamporiki ko yakiriye miliyoni 5 z'amafaranga ya Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko ibivugwa n'ubushinjacyaha nta shingiro bifite kuko bitashoboka na rimwe ko yategeka vice meya ushinzwe iby'imyubakire gufungurira Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko urukiko nta kosa rwakoze mu gutanga inyito ya nyayo aho kuba kwakira indonke rukabyita kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Bamporiki avuga ko amafaranga miliyoni 2 yari yashyize mu modoka ya Mpabwa n'amaguru atarayo kumuha nka ruswa ahubwo yaraya Bamporiki nk'ishimwe Gatera yari yamugeneye ku bubugizi yari yamukoreye. Ayandi basanganye umukozi wo muri Hotel Grand Legacy. Bamporiki akavuga ko bagombaga kujya bayanywa amayoga uko icyaka kibafashe. Imvugo yabaye nk'ikurura amarangamutima mu rukiko. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Bamporiki yemeza ko yari afitanye ubucuti bw'akadasohoka na Gatera ari urwitwazo. Bukavuga ko bahisemo guhurira muri hotel kandi mu cyumba cyihariye agamije kumwaka ruswa nk'uko yarasanzwe yimukorera mu mugambi wo kumutoteza. Bamporiki kandi yemera ko Gatera yigeze kumuha miliyoni 10 amushimira kuko yamuvuganiye umugore we agafungurwa ku byaha byo gutanga ruswa. Ubushinjacyaha bukibaza uburyo inshuti y'umuntu yamuha ko kayabo nk'ishimwe. Abamwunganira bakavuga ko nta nenge ubushinjacyaha bugaragaza mu rubanza rwafunguje umugore wa Gatera. Mu kutamusubikira ibihano umucamanza yavuze ko Bamporiki ari umuntu ujijutse bihagije azizakira zira n'indagagaciro wagombye kubera intangarugero abandi, bityo ko kumusubikira nta somo byabitanga cyane ku rubyiruko yarashinzwe. Abamwunganira bo bakavuga ko yagaragaje ukwicuza gukomeye. Bamusabira ko ibihano yahawe byagabanyuka kandi urukiko rukuru rukazabimusubikira. Abunganira Bamporiki bavuze ko imbabazi zitangwa mu nyungu za rubanda. Bavuze ko u Rwanda ruri mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge kandi uregwa yagizemo uruhare rukomeye nk'umuntu ukiri muto yakomeza kugira urwo ruhare. Ubushinjacyaha bwavuze ko impamvu y'isubika ry'igihano basaba nta shingiro ifite. Asubiza ku ngano y'amafaranga miliyoni 10 Gatera yamuhaye nk'agashimwe, Bamporiki yavuze ko bari basanzwe bahana amafaranga menshi. Yavuze ko nk'uko umuturage wa Nyamasheke mu cyari wabo ku ivuko yahundiye amafaranga 1000 angana na miliyoni 10 Gatera yamuhaye. Ati icyo abantu batumva ni ukwibaza ngo iyo mpuye na Gatera tunywa icyayi cya mukaru kigura amafaranga 1000 cyangwa tunywa champagne. N'indi mvugo yongeye kuzamura amarangamutima mu rukiko. Yasoje yizeza umucamanza ko igihe yashyira mu bikorwa ibyifuzo bye akamusubikira ibihano Bamporiki azatanga umusanzu ku gihugu watera ishema abatari bake agakebura abandi ntibazagwe mu byaha yisanzemo. Bamporiki wamamaye cyane mu bikorwa byo gushishikariza abahutu n'abatutsi gahunda z'umwe n'ubwiyunge nyuma ya genocide ari mu bategetsi bake baketsweho ruswa bakagira amahirwe yo gufungirwa iwabo mu ngo. Ku rwego rwa mbere ubushinjacyaha bwamusabiraga gufunga imyaka 20 no gutanga ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga, yaje guhanishwa gufunga imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60. Amerika ikigari
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundira ikinyarwanda. Urukiko rw'ubujurire rw'umuryango wa Afrika burasirazuba rwemeje ko manda ya gatatu nyakwigendera president Petero Nkurunziza yari nyuranyije n'amategeko. Icyo cyemezo cyari cyagizwe ibanga mu gihe cy'umwaka ijwi ry'America yabonye kopi yivanye mu biro bya EAC. Pierre Claver niyo nkuru.
Kubw'ingingo ya sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ijwi rya Amerika rifitiye ikopi igenwa n'ikiringo cya gatatu cya nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi. Vyarahunyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi, harimwo n'ibwirizwa shingiro n'urubanza rwari rumaze imyaka 7 muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Ruje kuvuguruza igisata ca mbere c'iyo sentare cari cerekanye ko atabubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahirize bwirizwa shingiro, ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'2015. Yamara ingingo ya 97 y'ubwo rubanza rwasomewe mu mpisho mwiyungururizo ivuga iti: nduguruye twa mugina, twebwe bacamanza tumaze guca hirya no hino ugwaciwe na sentare ya mbere mu mwaka w'2019 n'impari zakurikiye, dusanga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yarahonyanze ingingo za gatanu, ya gatandatu, y'indwi n'iy'umunani z'amasezerano y'umuryango wa EAC. Gutyo ko n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mategeko vyahonyanzwe. Ndugaye twa mugina. Izo ngingo ziri mu itegeko rishiraho EAC zishimikira ku mahame ya politike, demokarasi, intwaro rusangi n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Ubwo rubanza rwasomewe i Bujumbura itariki 25 z'ukwezi kw'11 umwaka uheze. Ni urubanza rusomwe inyuma y'imyaka 7 ndetse n'ikiringo kivugwamwo caraheze igihugu gifise ubutegetsi bushasha. Naho biruko abanyamategeko bemeza ko ingingo nk'izo zifise insegu. Umunyamategeko Dieudonne Bashirayishize ari mu bashingwa manza bakurikiranye urwo rubanza, ndetse ari no mu runani rw'amashirahamwe y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yitwaje akanunguruza urubanza.
Iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambi uri ku butegetsi washizeho Nkurunziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere, mucamwumva ko haheze imyaka irengandwi tugira ku kinyoma, tugira ku gikenye.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igituma ivyavuye muri urwo rubanza bitigeze bija habona. Umwe mu bakozi bakomeye ba sentare ya EAC atashatse ko amazina yiwe amenyekana, yatubwiye ko ari kubera gwasomewe i Bujumbura u Burundi akaba ari bwo bwabwirizwa kurushira habona. Yongeye ko kwiyindi mvo ari uko urwo rubanza gwasomwe iyo sentare isigaye itwagwa no mu Burundi ko byari bigoye ko ruja ahabona. Amashami yigenga yoyo abona ko urwo rubanza ruje kwerekana ko hari abandi bari bakwiye gukurikiranwa ku caco gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015.
Ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo. Abatembagaje ubutegetsi nabo batembagaje amategeko igihugu cagirako. Ruje gusubiza gateka abantu bahagarariye amategeko, bagahagarara ibwirizwa shingiro, amasezerano ya Arusha, bakabizira, bamwe bakicwa, abandi bakangazwa.
Ijwi rya Amerika ryabajije uwaburanira u Burundi muri urwo rubanza icyo abivuga ko uwo ubasigaye atwara sentare ya EAC Nestor Kayobera yeshuye ko ataco abivuga ko kuko atakiburanira igihugu kimwe, ahubwo ko ubu atwara sentare y'ibihugu indwi. Jean Anastase hicu Burundi umuhinga mu byerekeye amategeko agenga amatora we yavuze ko urubanza rwaheranye n'ikiringo cya gatatu, abwira abo bashingwa manza ko boreka kubandanya inzira idashika. Icyo bikoze umucamanza Geoffrey Kijyabwire aturuka mu Buganda, Sauda Mujasiri aturuka muri Tanzania na Anita Mugeni w'umunyarwanda basomye urwo rubanza barerekanye ko rugoye gushira mu ngiro. ukudashira mu ngiro imanza zaciwe na sentare ya IAC utwari yo sentare Nesture Kayobera aheruka kubigaruka ko kuri mikro yijwe ya America
sentare yacu yavuga buseruko icyi rubanza ibihejeje ariko cyatigenda kugukurikira kuraho uko rubanza kwashizwe mu ngiro nubwo ko wasinze niwagaruka gusaba ati ndabasavye ubaza wanje rushwe mu ngiro leta yashibwa igashibwa nishwe mu ngiro akazuko magaruka garuka ariko no kwashizwe mu yuko ntanzi kuyasha
Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
ningaha dusozere ya makuru twahita bafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategugwe yongera abashikire kuri mikro mwari